ico womenya nuko rujya runani sinarede rugizwe n'imigambwe ni 25 no kuvuga n'ivyuviro 25 bitandukanye biragoye rero urunani nk'ubwo ko ruhuriza kuri byinshi cyo gituma rimwe na rimwe tutahuje kuri byinshi hari nabaje muri rujya runani baje bati tubanze twirukane inyangoma ibyo twarabibona tukiyumanganya manama arengane nagirishije mu birigi bari babazi mu nama bari batekanije ngo babanze bakure inyangoma bo hari n'abayibaza kandi hari ibintu tutahuriza ko bamwe babona yuko bikenewe ko dushyiraho ngo leta yo mu buhungiro hari abo byababaje gushika n'ubu ndababwira nti ibyo ntibishoboka muri ibi bihe mu Burundi n'ibindi ntokwirirwa ndatondagura harabibaza bati ibibazo by'u Burundi bizotorerwa umuti n'amakungu nkababwira nti ibibazo by'abarundi ahanini n'abarundi bonyene bakwiye kubitorera umuti bo ndiyaba binashoboka twebwe nyine abarundi twogiye hamwe tukiyumvikanira tugatora umuti ibibazo byacu amakungu tukayahamagara kuri bimwe tutoba twishoboreye akadufasha nta gufasha utifashije mu kintu niko bavuga
abategetsi bashasha bagiye kurongora ugurani bazoshora kurangura ibyo bintu mwebwe byabanani
barerekwa sinzi kwiyo iyo nk'iyo leta tuvuga barondera bazoca bayishinga ntawizi kuko hari nabibaza yuko ari ibikorwa byoroshe byabazobishobora sinzi ko bazobishyira mu migambi nuko bumvise impanuro bamwe nagiye ndabaha
hari abategetsi batari bake n'abarundi batari bake bavuga ko ubwo runani kuva mu ntango rwari urunani rufise umugambi ukorondera ibiti ivyo bintu izo ndyane zibonetse mwe mugambe zirekana ko izo zari byo
birashoboka kuko ngibi byo guhindura cyane cyane ibyumviro nk'ibyo byaduka cyane cyane iyo umuhuza agomba gutuma ku ibiganiro hari abibaza bati twebwe turongoye urwo runani tukaba tuciye turongora abo tuzotuma mu biganiro ati ni ukuvuga yuko umuhuza azofata ubutegetsi abugabure abutangiye hanyuma uzo bari hafi ku meza akate kujya ku bugari akate bunini kubera azoba ari hafi abandi bababegere gatonya hariho bamwe bashobora kuba babyumvira uko sinovuga rero
umugambi rero umugambi
ari benshi
umugambi mushyira na nyangoma umugambi w'ugoruna ni kwari kugabura ibiti kumwe abarundi bavuga amagabura nyama
oya ijewe sini ibyo ntabyo noshira imbere yuko twebwe twashize umugambi umugambi wari wanditswe uzi kwari ugusubiza umutamana amasezerano y'Arusha ibwirizwa shingiro kugarukana amahoro n'umutekano hanyuma igihe cy'amatora amatora akazoba hageze hari ituze mu gihugu
leta y'u Burundi ntiyemera urunani senarede kuva kera hanyuma mu biganiro amatara dusumira ibiganiro bigiye gutangura y'Arusha nta mutegetsi n'umwe w'ubwo runani yatumiwe ku giti cy'ubwo runani ivyo ntibiteye amakenga kuri ubwo runani sivuga ko ata muntu arwemera
nta makenga byotera leta y'u Burundi urabona ntiyoshobora kwemera urunani nk'ubwo uko rurayigwanya ibyo ari byo byose kuko nabo nyine bagize leta baragiye mu biganiro bari mu mugambi uyo mugambi icyo gihe ntiwemerwa n'amategeko ariko y'u Burundi tuvuge ariko nticobuza ko ibiganiro biba umuntu uwo ari we wese yipfuza ibiganiro iyo bishobora kugarukana ituze amahoro mu Burundi niyumvira ko ibiganiro bikenewe ibiganiro byama biriho no mu gihe cy'amahoro tubanze tureke ubu
umunota umwe musishinga nta nyangoma ntimwishyuye ikibazo nababajije nta mutegetsi n'umwe yatumiwe ku giti cy'ubwo runani ivyo bisigurike
ivyo umuhuza yaratumiye abarongoye imigambwe yemewe n'amategeko mu Burundi ivyo navyo nicyo gituma mvuga bahuvuga ngo nta mutegetsi n'umwe yatumiwe none umva tutatumiwe
ku giti cy'umugambwe wanyu
yatumye ku giti cha CNDD
murashaka kutubwira umutegetsi yatumye ku giti cy'umurunani senarede
oya ntawe no menya
Nyangoma Leonard umukuru umugambwe CNDD murakoze cyane gose kukanyamaduha
Yego na urakoze Frederico